Jante ndege ya wini ya kamilongi tanuni tandatu wali mwanyagi hugu wabigirizu wakui muka mkarele kamba zami duha simvu kila ya ho. Yali hasu ukiye kuweli nzara ya momo ya ho ya horaba atashi imye kufugizina ya ugejuja Amerika kwa takinda lindiri yeta ruguta kwa muka aga hungigi hugu.
Urabona kuwa fashinji ngwe kuturanduzi myaka ibigori. Fashinji ngwe kutubuza kulima kandi nyakuwa President Repubulika yavuze ko tugomba kulima aho hose hatarimwa tukabyaza umwimbu tukagaburira abana hanyuma tugasagura n'icyo dushyira mu mufuka kubera ko twaje tutaryohewe kuba hano kubera yuko aho twavuye ntihari hatumereye neza nyakubahwa mutangazamakuru turagusabye by'ukuri mutubwire nyakuwa President Repubulika yuko twebwe tubangamiwe aduhitiremo kimwe aho gusubira bachi mugani ngo ntawusubira aho yavuye aho kugira ngo dusubire twavuye duhunge
etatu yishemeze afite imyaka 40 akaba ari umurimyi afite abana 9 avuga ko asa n'uwaguye mu gahundwe yumvise iyo ngingo yemeza ko we n'uruvyaro rwiwe bagiye kwangara kandi atako bazosubira kubaho
cyabuye ingingo n'inkuru y'inja mugongo iki mugongo abarimyi n'ababyeyi abana bamwe bamwe bigaho twagera rifatira ingingo nk'iyi nk'umuvyeyi wacu nticari gihagije byukuri rero nukudushikiri imbere mudushikiri umubyeyi wacu duhagarara igihugu cyacu cy'u Burundi uko twatwangajwe tuje mu mahanga kuko tutagira aho tuba hano mu gihugu cy'u Burundi
n'abagabo bandi basaba ko iyo ngingo yoba irabangiriwe ko n'imiburiburi bagahabwa umwanya wo kwitegura no gusarura utwo barimye
iratubahe amaboko y'umugongo turabarundi tuvuka mu Burundi igihugu nico abarundi none twebwe byukuri mwumva ko tugiye kuja he tubehehe
ngiye kubaho nabi n'uturima sinovuga ngo ubu hari ikintu nakime niba ni mvuga ati hari ikintu kizomfasha ubu ngiye gupfa
ntago bitunezereye byaba ari kuduha umwanya wo kwitegura kugira ngo tuzorabe basi tuzohave kwari mu matongo ya leta mu gato have twategu natwe twarose nkaho twoshiramije
kahime bizoza bura matari w'intara ya Cibitoke yemeza ko ari ngingo ntabanduka narijya bahaba ari amatongo ya leta bihagiye avuga ko bahabaye basana bari mu gahinga kubera ataho bivuza atamashure y'abana hari hakaba no ku nkengera z'ubuzi rusizi hakorerwa rucuruzwa rwa magendu ruteye ubwoba
ubwa mbere nta vuriro rihari ubwa kabiri nta shuri narimo rihari abana bose bariko baravukirayo ntaho bafise biga kandi aho ni ku rusizi hari amazu yubatse ku metero 10 z'uruzi ni hahandi bya bindi byose bijanye na fraude niho babicisha kuko uja butushikira mu nzu ugacutekereza ukadovayo ubijana aho wigombeye abantu bose rero ni ngombwa baveyo basubire baje bapfa nayo mpamvu mwabiye ko twazindukiye yo gukoresha inama tubamenyesha yuko ku itariki imwe y'ukwezi ku 11 ko bose adabavuye ko tuzosubira tugenda dusanga aho hantu hose abataravayo ubuzu rwaduca tububomora
uyu muyobozi w'intara avuga ko ikindi cyatumye hafatwa iyo ngingo ari kiza cyakorera kimaze iminsi kirandagata uramatari bizoza nagabisha abajeje ntwaro ku nzego z'ibanze ko badashize mu ngiri ngingo bazohanwa bikomeye
nimba muri ntacu bitoke tuhamo habonetse korora ya mihera muri ako gace ari naco gituma iyo ngingo yari nzinafatwa ko bose bovayo ngo ndamo hamo duhamagariye abajeje ntwaro bose bari muri ako gace ko ahantu hose tuzosanga hari kandi kazukanyegeyeyo ubwo murimo uzobuhegereye udocufatwa na jeje ntwaro maze ucukurikirana na jeje ntwaro ibizova mu bigaburirwa ntaho nikora hanyuma nako kazokongera gasambugwa mugo nibyo abandanye uko abantu bahajejwe indongozi zaho hantu zizofatwa kuko bizaba biriko birabayo babizi
kuva mu kwezi kw'indwi uyu mwaka ijwi rya Amerika rifatiye ku makuru ryahawe n'abajeje ntwaro n'amagara y'abantu mu ntara ya Cibitoke n'imiburiburi y'abantu 226 ni bamaze kwandura indwara ya korera muri komine Rugombo baturuka ku misozi 6 kuri 17 wigize iyo komine icya kabiri cyabo bagwayi bava mu gace kamba za miduhabu na matari izo zategetse ko abantu bakimukamwo bakaja kurondera handi baba kugera ku itariki ya mbere yo kwa 11 kubuza aho gace kimbuka cyane biterwa nka byose birimwa ku butaka bw'u Burundi kama kibonekejemo abanyagihugu b'imvukira bizindi ntara baje gusuhukirayo canke kuharobera akatari gake barakubaho baba buri gihe bakidoga ko ingingo z'agahotoro ziba zategetswe n'abamwe mu bategetsi b'imvukira babona inyungu muri aya matongo amaze kumenwa umushike rero nyuri ka neza ijwi rya Amerika.